Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero 19.22, mu Rwanda turi kuri FM 93.3 no kuri FM 104.3. Nshuti zacu mwiriwe neza, umwanya w'ikiganiro muri Sanga muri kumwe na Fidèle yo ngapo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kylian Mbappe umukinyi kirangiranwa wo mu France afite imyaka 25 muri iki gihe mundwi irangiye yatangaje ko azosezera ekipe y'umupira w'amaguru yahora kinira ya Paris Saint-Germain igihe amasezerano yagiranye nayo azorangira muri iki gihe cici. Yatangaje ku buryo butomoye yazokwerekeza. Yamara umutegetsi mukuru wa championnat y'igihugu cya Espagne Javier Tebas yavuze ko Kylian Mbappe azoja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wa Real Madrid muri Espagne mu kiringo cy'umupira w'amaguru gitaha. Javier Tebas yabibwiye ikinyamakuru cyo muri Argentine Ole ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umuyobozi mukuru wa shampiyona y'umupira w'amaguru ya Espagne Javier Tobias yavuze ko Kylian Mbappe ari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye cyane ku isi. Yitezwe ko Kylian Mbappe aza gukina n'abandi bakinnyi bakinnyi bihangange muri Real Madrid bayobowe n'abakinnyi kirangiranwa nka Vinicius Junior aturuka mu gihugu cya Brazil na Jude Bellingham ava mu gihugu cy'Ubwongereza. Kylian Mbappe niwe mukinnyi yinjije ibitsindo byinshi cyane kurusha abandi bakinnyi bakinnye mu mugwi Paris Saint-Germain. Yinjije muri rusange ibitsindo 256. Yagiye gukina mu mugwi Paris Saint-Germain avuye mu mugwi Monaco mu mwaka w'2017. Yateye igikumu ico giye ku masezerano yo gukinira Paris Saint-Germain y'agaciro k'imiliyoni 194 y'amadolari. Ingingo ya Kylian Mbappe yo kuja gukina mu mugwi Real Madrid ishobora kuzokongereza amahirwe yiwe gutsindira igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu mupira w'amaguru mu karere k'Uburaya ataratsindira gushika ubu. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turavuga ku ngingo y'umukinyi Kylian Mbappe niyo gusezera mu mugwi Paris Saint-Germain akaja gukina mu mugwi Real Madrid. Ingaruka bishobora kugira kuri iyo migwi yombi. Twatumiye Steve Derrick Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye inkino na cane cane umupira w'amaguru ari mu gihugu c'u Suède. Ndamutumire mbanje kubaramutsa.
Turabaramukije cyane Fidèle, ndamutsana abakunzi n'abari kubakurikirana radio Ijwi rya Amerika muri kano kanya mu kiganiro muri Isanga.
Iyo ngingo ya Kylian Mbappe yo kuvuga ko aseze mu gihugu Paris Saint-Germain muri iki gihe cici amasezerano yiwe niyo ekipe arangiye yaratangaje ku bwanyu.
Nibaza uko itatangaje na buhoro buhoro kuko nibaza uko aciye hafi imyaka ishobora kuba yarishitse ibiri bivugwa yuko Kylian Mbappe ashobora kuva mu gihugu cy'u Faransa na cyane cyane umugwi wagiye uravugwa cyane yuko wari witeguye kumwakira igihe cyose yabafashe ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain yari Real Madrid. Ngira murazi yuko no mwaka uheze byavuzwe cyane gushikaho mbere bijamwo n'umukuru w'igihugu cy'u Faransa aramutumira barabo bafise imigambi n'amafaranga menshi cyane muri Paris Saint-Germain bo muri Qatar baricara hamwe kugira yemere kuguma muri Paris Saint-Germain. Ibyo byose rero byarerekana yuko uko biri kose ashobora kuba yasa nawe nuko arambiwe nkuko mwari mubivuze. Nibaza yuko kuba amaze imyaka irenga ine mu mugwi wa Paris Saint-Germain uvugwa mu migwi ikomeye cyane ku isi, ariko rero ugasanga ugukomera kwabo kurenga mu gihugu cy'u Faransa kuko aho bagira mu ngino za Champions League nibaza yuko atari kuri cyane ijyere yo kubona nk'umukinyi nka Kylian Mbappé aharungwa muri batatu beza isi ifise uyu munsi ataratwara Ballon d'Or ataratwara Champions League nibaza rero yuko ari byiza yuko nawe afata ingingo ya kigabo n'amakuri n'abakurikirana inyungu ziwe hanyuma akagenda kurabira handi ashobora kwizera gutwara ico gikomba buze mu mateka yiwe cya Champions League gishobora no kumuha n'amahirwe menshi yo gutahukana umupira w'inzahabu.
Afise imyaka 25 muri iki gihe akaba yaramaze imyaka 7 akina muri Paris Saint-Germain. Kubwanyu ni imyaka myiza ni gihe cyiza kuri we kugira ngo ahindure club aje nk'umugwi ukomeye nkuko vyitezwe nka Real de Madrid.
Iyo myaka nibaza yuko ari iyo myaka myiza cyane ku mukinnyi uwo ari we wese na cyane cyane ku mukinnyi nk'uyo yagize palmarès nziza yagize urugendo rwiza muri kariyeri yiwe y'umukinnyi w'umupira w'amaguru nibaza yuko imyaka 25 turashobora kuba kumubona mu mwaka umwe cyangwa ibiri arashobora kuba mu bakinnyi bazoba bafatwa nk'aba bariko barasezera aba Cristiano Ronaldo aba Lionel Messi ibyo byose rero nibaza yuko bizova muri kazoza kiwe kuko gushika no munsi naho biriko biravugwa cyane nk'uko byavuzwe mu myaka ibiri heze mu mwaka uheze ntibaravuga neza umugwi witeguye kumwakira naho amahirwe menshi yahabwa Real Madrid ariko ari we cyangwa abakurikirana inyungu ziwe nta n'umwe aremeza kumugaragara yuko Kylian Mbappé agiye kuja mu mugwi wa Real Madrid ibyo rero nibaza yuko kuri iyo myaka afise nibaza yuko ari imyaka myiza cyane hari hageze yuko aronderera ahandi kugira arabe ibyo atarashikako yuko yobishikako
ntacaratangaza icese aha azokwerekeza reka n'umugwi Real Madrid nturavuga icese kwari kuzomwakira yamara abahinga n'abakurikiranira hafi ivyerekeye inkino babona ko azaja mu mugwi Real Madrid bivugwa ko uwo mugwi uzogira icyuvuze icese imbere yuko irukino rwanyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya ruzoba rurangiye ruzohuza Real Madrid n'umugwi Borussia Dortmund wo mu Budagi imbere yuko igikombe cy'ibihugu by'Uburaya gitangura muri kwezi kuza kwa gatandatu kuba azobavuye mu mugwi Paris Saint-Germain bivuze iki kuri uwo mugwi umugwi ufise amafaranga menshi abagenga uwo mugwi bafise amafaranga menshi bari bagirageje kuzana abakinyi bakomeye barondera igikombe cy'ibihugu cy'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu by'Uburaya kuba koshika ubu mugwi Paris Saint-Germain utaragera utsindira ico gikombe barazanya abakinyi baragerageza turazi nk'igihe Messi ariho yari na Neymar akina na Mbappe ico gikombe kikaba cabaye ndanse batashoboye kukironka kubagiye bivuze iki ku Paris Saint-Germain no niyo migambi yari ifise y'ugushobora gushika kure no gutwara igikombe imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburayi.
Yara huko bivuze rero nkuko nkanje nk'umwe mu bantu bakurikirana hafi by'umupira w'amaguru na cyane cyane kubakurikirana ingene imigusanga yiyubatse nibaze yuko Paris Saint-Germain nta ruhombo na rumwe igize kuba ishobora kubigiye kubura uwo mukinyi Kylian Mbappé kuko nibaze yuko atatayihaye mu myaka yose ayikiniye burya umukinyi kuba imyaka igera kuri itandatu irenga mu mugwi umwe ugasanga yawuhaye ibikombe byose bishobora gukinirwa mu gihugu ibyo byose yarabitahukanye nibaza yuko atana hamwe atanga ikombe na kimwe gikinirwa mu gihugu cy'u Faransa yatahukanye munsi y'ibikombe bitatu ibyo rero nibaza yuko nibyo n'uruhombo rudasanzwe kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain kuko nawo nyine nibaza yuko utari witeguye kumurekura kandi nibaza yuko gushika uyu munsi Kylian Mbappé afatwa nk'umukinnyi adasanzwe mu buryo bwose bushoboka muri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain rero muraje ko yo no mu mwaka uheze kugira yemere kuhaguma ari naho Paris Saint-Germain yari ifite n'amahirwe yo gushobora kumuronka ko amafaranga menshi cyane muraje yuko bamwemereye byinshi cyane naho atemeye kongereza amasezerano yo kuzobandanya akinira uwo mugwi wa Paris Saint-Germain kubw'ibyo rero nibaza yuko Paris Saint-Germain yashobora kuyifasha kugura amasa nayo ikaraba ahandi naho nk'uko mubivuze nibaza yuko Paris Saint-Germain atakitakuze izana bakinyi bakomakomeye abo ba Neymar abo ba Zlatan Ibrahimovic abo ba Kylian Mbappe nabandi benshi ariko yo kuba babuze Champions League nibaza yuko hari bya bindi nyene nibaza yuko hari gihe umuntu yitegura gusomera agasanga ararumanze nibyo byabaye kuri uwo mugwa Paris Saint-Germain kuko bafise uyu munsi umwe mu bakinyi bafatwa nk'uwa mbere cyangwa ari muri batatu ba mbere ku isi batashoboye gutwara icyo gikombe cya Champions League naho bagerageje mu gihe cya Covid bikanga nibaza yuko bagikumbure nabo bafite iyindi plan B cyangwa ubundi iyindi migambi yo ku ruhande bafite inyuma y'igenda ry'uwo mukinnyi Kylian Mbappe nkuko kandi gushika uno munsi bikinashoboka yuko yohaguma nibyo yarasezeye kandi abakunzi b'uyu mugwa Paris Saint-Germain bamwe baragaragaje akababaro kadasanzwe bagize kumufata nk'umuhemu kubona agenda muri kino gihe nkuko kandi hari abandi bihumbi n'ibihumbi nabo bashimishijwe n'ibyo uwo mukinnyi yabakoreye
bakiye kwibira. Tuza ku mirongo ya telefone dufite Simbare Mikael uratwumva Mikael
ndabumva cyane rwose
uduhamagaye uri he
ndabahamagaye ndi muri ntara Cape Town muri Afrika y'Igiside
ufite ikibazo bazamutumire cyangwa icyumvire shikiriza kuri iki kibazo turi ko tuvuga cya Kylian Mbappe
jewe nafite icyiyumviro nshikiriza cyangwa nko guterera kuri ibi hari biravugwa ku mbuga ngo ukanamenye yuko Kylian Mbappe aha yava muri Paris Saint-Germain
mugishikirize
ya icyiyumviro cyanjye mbona nuko neza na neza Kylian Mbappe atari gushobora kuguma muri Paris Saint-Germain kuko nk'umukinnyi w'igihangange nka Kylian Mbappe n'umukinnyi ategerezwa kuba mu mateka yiwe ashobora ategerezwa kwandika amateka yo gutwara Champions League murabona Champions League ni higanwa rikomeye i Buraya rero nko kwitwa umukinnyi akomeye avugangwa kandi bahaye ubona yuko ari mu bakinnyi bavuga nka batatu ba mbere ku isi arimwe mugabo atarashobora gutwara ikombe cya Champions League ni kimwe mu bintu byatumye Kylian Mbappe afata ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain. Ndizera neza iyo mu mwaka uheze Paris Saint-Germain itwara Champions League ntiyari gushobora kuva muri Paris Saint-Germain kuko muri Paris Saint-Germain yahemba amafaranga meza kandi menshi abafana bamukunda murabona na perezida w'u Faransa yarigeze kumuha kumubona namubwira yuko atova hajya ni ukuvuga Kylian Mbappe yari muhira kubyerekeye iby'ubutunzi nta kibazo yari afite ariko umukinnyi ubu ahisigeze ntibakiraba ngo baraba iby'amafaranga cyangwa umukinnyi yitwa ko ari umukinnyi bivanye n'amateka yanditse mu mupira w'amaguru ni muri iyo mpamvu rero Kylian Mbappe yafashe ingingo yo guhindura umugwi kandi umugwi nibaza ko hayajyamwo nibaza ko ari umugwi abona neza yuko ushobora gutwara Champions League nk'uko mubona hariho ama ekipe asa nayabigize umwuga novuga ama ekipe menga Champions League ni iyiwabo kamenga bayigize iyiwabo bakayitwaye muri uyu mwaka atategezwa gusiba imyaka bataratwara Champions League
murakoze
nko mu 1985 ayerekeza muri Real Madrid
ndabashimiye Simbare Mikael ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo kwitonda Jean Pierre ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uduhamagaye urihe
ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe
ikibazo icyumviro ubishikirize
njyewe icyo navuga kuri Mbappe ngira ngo uwo mutumirwa yaravuze ngo Paris Saint-Germain nta kintu ihombye ariko burya kubura umukinnyi nka uwo w'inkingi ya mwamba ngira ngo biba bihinduye byinshi ni ukuvuga ko Paris Saint-Germain igiye gutekereza kenshi cyane kugira ngo ibone uko yamusimbuza kandi kugira ngo babone uko usimbuza uwo mukinnyi ni ibintu bigoye cyane ngira ngo rero guhomba kwirahombye ahubwo Real Madrid bayari yagiyemo kuko nk'uko bivugwa niyo ibyungukiyemo kuko uwo ni umukinnyi ushaka kwandika amateka amafaranga kuyabona muri Paris Saint-Germain ni menshi yabonaga ariko ubaho igihe kigeze nawe yari akwiye gutekereza agahindura akajya kuba yakandika ibigwi agatwara izo Champions League za Ballon d'Or se rero bivuze ko igihe cyari kikugira ngo agende ahubwo numva Paris Saint-Germain bamushimya nkuko yabaye intwari ngira ngo wenda n'ikindi gihe byazanashoboka ko amaze kwandika ibyo bigwi yanagaruka. Nicyo navugaga kuri uwo mukinnyi wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.
Ndabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu.
Murakoze ibi rya Amerika.
Ndabashimiye. Mutumire Steve Derrick ibyimviro bya Simbare Mikael na kwitonda Jean-Pierre ubibona gute cyane cyane Jean-Pierre avuze ngo wavuze ko ngo Paris Saint-Germain atakintu kinini zobihombye we asiko abibona aravuga ko hazoba ruhombe kuronka uzo musubirira ko kugwego nkawe
nibaze yuko ibyo bakunzi ba radio ijwi rya Amerika bavuze byose ni byasa n'ibyumviro si nibibaza ariko ibyo simbaravuze nibyo nibaza yuko twabisiguye igituma tuvuga yuko Paris Saint-Germain ishobora kuba atacoye umbye kinini cyane kuko ico ibyo bifuza gukora no kutwara bari kumwe n'uwo mukinyi Kylian Mbappé hafi ya byose barabishitse ko kandi baza yuko ibyo byose bikome byose batwaye mu Faransa yo Ligue cyangwa Coupe de France ni bindi bikombe bitandukanye yatwariye muri Paris Saint-Germain ibyo byose rero nibaza yuko atahoreka kubishima mu barongoye Paris Saint-Germain cyangwa mu bakunzi b'uyu mugwi kuko ibyo byose Kylian Mbappé yabigize uyu munsi umugwa Paris Saint-Germain ushobora kuba mbere unavugwa cyane kubera iki kubera uwo mukinnyi Kylian Mbappé ibyo rero nibaza yuko kugenda na mahitamo yiwe nkuko kandi Paris Saint-Germain kumbure bari bafise ingufu zose zo gushobora gukora bishoka byose nkuko wabikoze mu mwaka uheze bakamugumana ariko nabo bavuze ati nta kundi ko ashaka kwigira reka tumureke ariko rero baragaragarutse kukiri ico kintu ca Real Madrid kibandanye kivugwa cyane muri Real Madrid arashobora gutangara arashobora kuzowujamwo akisanga baye umukinyi abayabaye kuko Real Madrid murazi yuko baharura ibyo ukora cyane ariko turazi yuko Kylian Mbappé hari gihe akina urukino ari muri Paris Saint-Germain minota 90 ukabona yuko yasa n'utaha atari mu bihe byiwe byiza ibyo rero nko muri Real Madrid ntibashobora kubyihanganira hanyuma ikindi nacyo nibaza yuko ari amahitamo atari meza kuri uwo mukinnyi Kylian Mbappé nibaza yuko muri Paris Saint-Germain no mu Bufaransa yari afite icyubahiro kidasanzwe cyatumye mbere no ku isi yose bamuha icyo cyubahiro ibyo muri Real Madrid ntibibaho ngira murazi yuko Cristiano Ronaldo ntaca atabakoreye ariko ingene yagiye ubu ashobora kuba ari mu bakinnyi bamaze kwibagirwa Sergio Ramos ni umukinnyi yabaye rurangiranwa muri Real Madrid ridatacho atabakoreye ariko murazi igene yagiye Karim Benzema nibaza yuko nawe nuko nyene ariko uyu munsi nibaza ningene yagiye bikarangira mbere atahiye kujya muri Arabia Saudite nibaza yuko abo bose barabihangaga ariko Kylian Mbappé naho bitaravugwa ku mugaragaro reka tubihe umwanya turindire kazoza ndazi ko katotwereka byinshi kuri uwo mukinyi na Real Madrid cyangwa handi hose yoje
mwako muravuga ko hari gihe asa n'umuntu azimangana mu nkino kubitegereza ibintu abamunebagura harabavuga ko hari gihe ashobora kuba atari umukinnyi yuzuye ku rugero n'uburyo umupira w'amaguru ukinwa muri iki gihe bakavuga ko asatira n'umusatirizi akomeye cyane ariko bakavuga rimwe na rimwe yatakaje umupira aca yihagararira ntakurikirane uw'umwatse kuko mu mukino w'ubu ni umukino wo gusatira no defend naho buri umusatirizi uteza gufasha abandi iyo mutakaje umupira abavuga gutyo bavuga busema
oya ntibavuga busema kuko urabona n'ubuhinga bwa none bwarateye imbere hari programme n'amasisteme menshi atandukanye umuntu ashobora gukurikirana ko umukinyi iyo ari mu kibuga mu nkino zitandukanye bakabona ingena kina bakabona kalite ziwe mu kibuga bakabona amadefo yiwe mu kibuga ibyo rero nibaze yuko no kuri uwo mukikira Mbappé ariho utunenge tutari duke abatari bake bamaze kumubona ko hanyuma kandi kubera kubura ashobora kuba yarateye imbere akiri na muto agashigwa hejuru mu gasongero cyane byaratumye nawe asa n'umuntu yibona cyane ugasanga ahabwa n'uburusho bwinshi cyane muri club ibyo rero bigaca bituma binagorana yuko uwo mukinyi Kylian Mbappe abana neza nabandi bakinyi. Ibyo rero twari tumaze kumva induru nyinshi za zuguru muri club ya Paris Saint-Germain byarabaye ku igihe yabona abandi bakibarurangiranwa bakina n'aba ba Neymar, ariko byaravugwa yuko badafitana imigenderanire myiza, ugasanga ako nako na kandi kanenge kadasanzwe afise aho yodya hose ako kantu gasa nuko ari ubwibone budasanzwe afise bivanye n'ugwego akinako nahageze ninge navugwa bishobora kuzomugora. Ariko ibyo rero nibaza yuko izo programme zyatwereka yuko nawe nyine hari gihabura mu kibuga, kiretse yuko hari ibihe akora ibintu abatari bake batari biteze, ugasanga arafashije umugwi gutsinda canke gutwara ibikombe.
Ndabashimiye. Tugaruka ku mirongo ya telefone duselo Biding Citizen, uratwumva?
Ego ndabumva neza cyane, ndi Kigali mu Rwanda.
Ofise icyumviro ushikiriza canke ikibazo waza?
Ni icyumviro nshaka gushikiriza ku bijyanye na Kylian Mbappe, uriya mukinnyi wa Paris Saint-Germain ugiye kuyisohokamo. Yewe icyo mvuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru, wowe urebye aho ugeze uyu munsi n'aho wavuye, urwego ugezeho, tekereza ko urwego yari agezeho muri Paris Saint-Germain yaramaze kwigira nk'akamana. Nibyo koko gukina arabigira amashoboye, ariko nanone ku buryo atarenga, kuko ntabwo akina wenyine mu kibuga. Mu bakinnyi cumi niba bari mu kibuga, ntabwo ari gukina ku myanya yose. Urebye rero uburyo hari yatangiye kujya yigira, biba byiza yasohotse uriya musore wari ubajije ngo mbere ntabwo bizahungabanya ikipe ya Paris Saint-Germain, na mbere y'uko Kylian Mbappe aza mu ikipe Paris Saint-Germain yariho kandi ikomeye. Nahagize izindi kipe azajyamo muri rusange, agiye mu ikipe isanzwe iriho kandi ikomeye. Aho nicyo tureba, turareba umuntu ku giti cye, turebe kariyeri ye uburyo ashobora kuzasoza nabi atagabanyije ubwirasi. Kuko bituma mvuga ngo ni ubwirasi, mwabone ko iminsi ishize nyuma y'uko barasa igikombe cy'isi yatangiye kutumvikana n'umutoza, ashaka kuba ariwe uha amabwiriza umutoza y'uko amukinisha. Kandi icyo gihe umumenyereza w'umugwi ntabwo ari wowe w'umukinnyi n'ubwo amabwiriza, ahubwo we aguha amabwiriza. Ntekereza ko ari ikintu tukwiye kureba ku myaka 25, bibaye ndavuga ko kariya kanenge afite ko gushaka kumva ko ari Imana mu ikipe, agakomeza nkamwe mumenyereye iby'umupira w'amaguru, iyo tutunze mu myaka 15 iri imbere yaba ari muntu ki? Ntabwo yazisanga kariyeri ye igenze nabi, ahubwo ateragiranwa kubera ko amakipe menshi yagira akamusetumye mu rwego rwo kutumvikana n'umutoza. Iyo aje gukina ariko kandi ntakina wenyine, niyo mpamvu aba agomba kumvira umutoza we.
Murakoze, ndabashimiye. Dufise kandi ku murongo Desire Nuka, uratwumva?
Ego ndabumva.
Uri he Desire?
Ahandi ngaha Kampala mu Bugande.
Ubuse cyumviro ushikiriza ikibazo ubaza?
Ndafite icyumviro ushikiriza ku bijyanye na Kylian Mbappe.
Mugishikirize?
Ku bisanzwe urabye Kylian Mbappe uko ntakina muri iyi minsi, ego ni umukinnyi azi umupira, twese turamwemera ko awuzi, ariko arasa akantu k'ibiro ko kwishyira hejuru, kumenga arasumba abandi bantu. Yembona umenga ikibazo agiye kugira, ikipe agiyemo ni ikipe ikomeye kandi ifise abana bakiri batoyi nkawe nyine, ariko nibaza yuko bizamugora kwadapta kubera abana azosangayo azoba ari abana bazi umupira kandi ashobora n'ugira chance ndizo agatwara na Champions League muri uyu mwaka atari yari mu mwaka uzaniye amara gushika ugasanga nashoje bimukomerana cyane. Icyo bituma mbona umenga Kylian Mbappe bizogora cyane, uzaba usanga ari nka ya Real Madrid ya Chagi yarimo ba Beckham ba Raul ba Figo bande ba Ronaldo bakinnyi benshi basa amazina bakomeye, ariko ugasanga ntacyo bashize. Icyo bituma nibaze ko Kylian Mbappe yaba ari undi muntu ashobora kubwiza ikindi kintu agahanurwa ari nk'igindi kipa agenda amakarere ya Real Madrid.
Ndabashimiye.
Murakoze.
Mutumire ibivyumviro bishikirijwe na Law Abiding Citizen na Desire cyane cyane bagarutse ku kuntu bavuga ko nkuko babishikirije ku byumviro byabo, uko babibona ko Kylian Mbappe afise ngo akantu ko kwishyira hejuru ngo kwibona ko adasanzwe, nka Desire avuze ngo agiye muri ekipe ikomeye cyane ifise amateka akomeye cyane nka Real Madrid, kandi ifise ngo bakinnyi bakiri bato bakomakomeye, ngo kuzokorana nabo no kumenyera gukorana nabo n'umutoza umumenyereza mukuru azwi cyane nawe, abitegeze ibintu babona ko atamukinyi numwe ashobora kumukanga yaramenyereje n'abakinyi bakomakomeye nka Ronaldo ivyo vyiyumviro bashikirije kuvyerekeye uko kako kanyari gabo kwibona ko ari hejuru uko babibonye ubona bizogenda gute ubibona gute ivyo vyiyumviro vyawo
urabona yuko ahubwo baje banyunganira kuko nivyo twari duhejeje kuvuga mu kanya amaze kugera kubwibone burenze ibyo rero ugasanga byaranatumye no muri Paris Saint-Germain naho hoho yahavuye ari ubwo burenganzira bwo gufatwa nka kamana cyangwa umukinyi adasanzwe ariko rero ibyo nibaza yuko mu yindi migwi byogora na cyane cyane muri Real Madrid ho nibaza yuko bigoye nkuko uyu muunzi yarahejeje kubivuga nuko yavuze yuko ari abakinyi bakiri bato kandi bashushe muri Real Madrid bishobora kuzogorana yuko karaktere cyangwa ingene nyifato y'uwo mukikiri ya Mbappe yo muhira mu gihe atohinduka cyangwa atohindura bishitse akaja muri Real Madrid rero nibaza yuko ari ibintu bibaho nibyo n'umukinyi mwiza nibaza yuko atawureka kuvuga yuko kuri Kylian Mbappe ari umukinyi mwiza ariko rero umuntu wese nta nyambo ibura gahonzi burya ibitarabwe neza ariko rero nibaza yuko ako kantu ko kubwibone cyane ka ego kuri uwo mukinyi Kylian Mbappe karahari kandi nibaza yuko biri mu bishobora kumubera intambamyi muri kariyeri yiwe kiretse yuko usanga abakinyi nkawe bageze kuri urwo rwego usanga bafite timu ikomeye iri inyuma yabo cyane abajejwe kuraba inyungu zabo batandukanye harimo nabo bapsikologe abo bashobora kubafasha mu bijyanye n'imyumvire yo mu mutwe cyane ibyo bakora ingene babaho ibyo rero ugasanga bashobora kuzomufasha kwiadapta ahagiye hose kuko ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru neza arabufise
kubiteze ko azoja mu mugwi Real Madrid ari nabandi babona ko ikibanza kinamwo mu mupira w'amaguru ari ikibanza cibubamfu mu mugwi Real Madrid akaba muri ico kibanza cibubamfu c'abasatirizi begereye abasatirizi gikinwa n'undi mu Kenya kirangiranwa Vinicius Junior mubona Ancelotti azobigenza gute azoraba inge nahinyanyura abo bakinyi babiri bashobora gukinira icyarimwe
kubagiye mu mugware Madrid rero ufise kumenyereza nka Carlo Ancelotti nibaza yuko ari kintu cyiza kuko uwo mumenyereza nibaza yuko muze kwerekana ibyo ashoboye ibyazi nibaza yuko ari mu bamenyereza beza isifise gushika uyu munsi w'umupira w'amaguru kuronka nk'umukinyi nka Kylian Mbappe nibaza yuko ari kintu cyiza ugaca wongera yuko azoba ari kumwe n'uwo mukinyi Junior Vinicius nibaza yuko ari ibintu byiza cyane kandi nibaza yuko ari umwe mu bamenyereza bashobora guhindura ibintu umwanya wari wose ma Kylian Mbappe ntakinira ububafu kubera akinisha ukubafu ahubwo akinira muri ico kibanza bivanye n'imikenyero y'umumenyereza canke bivanye n'umugwi baba bariko baratana mu mitwe nkuko na Vinicius nawe nyene nuko nyene usanga rimwe na rimwe hari gihe ava kuri rujya ruhande ugasanga ariko arafasha ku rundi ruhande ibyo nibaza yuko kumenyereza nka Carlo Ancelotti bigashika akaronka Kylian Mbappe nibaza yuko umugwi ubazohu wariyo twashobora kuzokorera ibintu bidasanzwe bakawubangamira cyane umuntu aciye yongera ko n'umukinyi Jude Bellingham agumye bari babaye batatu abo bajene nibaza yuko bafite umumenyereza wa Carlo Ancelotti nibaza yuko Real Madrid yo kwitanga igiye kongera kumara imyaka 3-4-5 iri imbere iri ku gasongero muri aya mahiganwa ya Buraya
tabashimiye tugaruka ku mirongo ya telefone gwasa Paulo Jean Paul ari ku murongo uratwumva
ndabumva neza
uduteye akamurihe
ni mu gihugu cya Kenya
ofisi kibazo baza icyumviro shikiriza ubishikirize
icyumviro nsefikiriza
mugishikirize
ndafite icyumviro cyo gushikiriza
mugishikirize
kimwe cyo gushikiriza nuko ikaze rya Kylian Mbappe muri Real Madrid nizera yuko ni agiye kwagirira ibihe byiza kandi Imana yo igiye kuba yokomera kuko muri Real Madrid ni umugwi mwiza cyane ku isi yose dukunda Real Madrid na hantu umuntu wese bamuzanyeho asha kwagirira ibihe byiza araba nka bidebingi ya mukuba hageze aba Aida Guiro nubwo batamuha umwanya ikibazo mfite cyo kubaza no batari noshikiriza nk'icyumviro mujya musaza Antreto arabe Aida Guiro azaramutanguza mu kibuga kugira umupira wiwe ushobore kuba wotera imbere kuko ijya no mwana afite impano nziza cyane kuko Ajaguiro didedigia mu Vinicius na Mbappe bafatikanije mu mugosa ngari umupira ukomeye cyane usanga ugenda urakomera cyane gose
ndabashimiye
nange ndabashimiye
murakoze Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku byatangajwe mu ndwi irangiye n'umukinyi kirangiranwa mu France Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain ukuzo sezera uwo mugwi akaja ahandi abahinga mu byereke mu Premier League akabavuga ko hazokwerekeza ari umugwi Real Madrid muri season yimirije ngarutse ku mugwi Paris Saint-Germain mwavuze ko abakinyi bakomeye nka Mbappe bawufashije gutsinda ibikombe championnat ariko gushika ubu bakaba batarashobora gutsinda igikombe barondera kuronka gikomeye cyane mu mateka y'imigwi n'abakinyi igikombe cha Champions League Ligue des Champions mwitegereje umugwi Paris Saint-Germain niki yakibuze ni kuko ivyanse naho bazanya abakinyi bakomakomeye bamaze ico gihe cyose barondera ico gikombe mwitegereje niki yakibuze
Paris Saint-Germain okay muri ibi byo gutwara ibikombe nk'ibya Champions League nibaza yuko harimo ubunararibonye reka nabyine nka DNA y'umugwi usanga rero byari naco gituma bigoye kubona umugwi mushasha utwara igikombe cha Champions League nibyo rero biri kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain usanga rero hari ubwo bunararibonye bw'izo nkino za Champions League batarashika ko ugasanga barashobora gutegura ibyo bategura byose bakazana abakinyi bose bashoboka bibaze yuko bafasha gutwara ico gikombe cya Champions League ariko ugasanga bikanga ariko ugasanga umugwi witwa yuko ubayabaye utanguza abakinyi benshi bateye ubwoba nka Real Madrid kubera iyo nice DNA y'umugwi ugasanga rero barabirangiye bashitse muri finale ya Champions League nibi turiko turabona sino uravye umugwi wa Paris Saint-Germain baza yuko uravye muri ino myaka itandatu iheze biraboneka yuko atacyo itakoze kugira barabe yuko twari ico gikombe babuze mu mateka yabo cha Champions League ugasanga rero biragoye cyane ariko rero hanyuma gacaza niki nikigano usanga bakina kuko nibaza yuko abo bakinyi kugira batware ico gikombe bashirinde bashika kure bagatwara ico gikombe cha Champions League nuko babakinye ingino zikomeye na cyane cyane mu gihugu basanzwe barimo Paris Saint-Germain uravye usanga guhangana kwayo guhangana ihangana n'imigwi itarenga ibiri cyangwa ibaye nyinshi ikaba itatu nayo nyine ugasanga irabaye abaye ibyo rero ugasanga biratandukanye no kujya guhura n'umugwi nka Real Madrid usanga haba El Clasico inshuro zibirikira na AC Barcelona ugasanga iriko ihangana n'umugwi wasangiye igisa gara ucha Madrid wa Atletico Madrid uho haje yindi ya Girona n'ibindi ugasanga rero umugwi wa Real Madrid ugera mu ihiganwa rya Champions League ukomeye cyane mu gihe Paris Saint-Germain yoyo usanga ikora ibishoboka byose igatsina imigwi yose bahuye mu gihugu cy'u Faransa ariko rero bagira mu ihiganwa ya Buraya ugasanga naho ingufu zabo bataba barazikwiye
Aster Kana uri he
ndi muri cyo vuye uburaruko yigoma.
Ufite kibazo icyumviro?
Oh, n'icyumviro ubwa mbere bwo Kylian Mbappé umushimira kuko yafashe ingingo nziza ntabwo ndi umufana wa Real Madrid ariko nta competition iri mu Bufaransa nkuko umutumirwa ariko arabivuga. Competition yo mu Bufaransa yo no munsi no ishira kumwihezo wanje niko ndabira abantu bishira hamwe ni higanwa rya Tanzania. Kuko na competition iba huko kandi byo biraboneka hanyuma ariko akabadro mbega iyo bari yonyisha abona yo amahitamo meza kuri we ibyo ashaka kuko ahagiye kwimukira zobibona hanyuma guhera heza muratubariza bo muri federasiyo y'u Burundi baratwemere mu mezi 8 yuko bazobaduhaye ikibuga ariko kugeza no ku myaka ibiri irashize mbega nk'umutumirwa kereke ikibuga cy'u Burundi wayibona gute kandi muradutumire ko bo muri federasiyo bagira icyo batubwiye murakoze
ndabashimiye
murakoze
mu mwishure Derek
Nibaza yuko ibijyanye n'ibyo azokura muri Real Madrid, nibaza yuko ubu deja agiye ku buntu ntagudwe kuko azova muri Paris Saint-Germain, amasezerano yiwe arangiye. Ariko rero mu bijyanye n'ibi byigura n'igurishwa ry'abakinnyi, umukinnyi ahagiye kenshi na cyane cyane nk'abo bakinnyi b'ibihangange, usanga rero hari amafaranga atari make bahabwa yo kugira bemere gusa gushyira umukono ku masezerano y'uwo mugwi baba bagiye. Ibijyanye n'imishahara, nibaza yuko aho iterambere ry'umupira w'amaguru urigeze, iyo umukinnyi nk'uyu ageze ku rwego nk'urwa Kylian Mbappe abageze ko, nibaza yuko batangura kumuhemba bivanye n'umushahara aba yarafite, kandi nibaza yuko amahitamo yiwe ashobora no kuvana n'ingene umugwi uzomuhemba. Ibyo rero nibaza yuko uko biri kose bishitse akajya ahandi cyangwa naho yoja muri Real Madrid iri kuyavuga cyane, nibaza yuko ikintu bamukorera cya mbere ni uko bamudugiriza umushahara cyangwa bakamuha ubundi burusho burengeye abandi bakinnyi imbere bashobora kuba bari muri Real Madrid cyangwa ubundi mugwi, ugasanga abantu abahantu heza bahabwa ayandi mafaranga yo ku ruhande, udushira ukabute dutandukanye two ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero nibaza yuko ari uturusho tudasanzwe uwo mukikiri Mbappe ashobora kuronka, nk'uko twabivuze n'uwo mukunzi abivuze, ihiganwa ryo mu Faransa, ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi nibaza yuko kuva mu ihiganwa riri nko ku rwego rw'amahiganwa atanu akomeye cyane ku isi, mu kibazo cya gatanu cyangwa cya kane ukajya mu ihiganwa rya mbere cyangwa rya kabiri, nibaza yuko uturusho twotwo utegerezwa kudukurikirana na cyane cyane hagaca yiyongera ko nayo mahigwe yuko abagiye mu mugwi ushobora gushika kure cyangwa gutwara igikombe cya Champions League.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye, akurikiranira hafi ibyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru, akaba ari mu gihugu cy'Ubusuwede. Turiko tuvuga ku bitatangajwe n'umukinnyi kirangiranwa mu Faransa Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain, vy'uko azosezera uwo mugwi mu gihe amasezerano yiwe azoba arangiye muri iki gihe cici, bikaba biterateranwa ko ahazoja ari mu mugwi Real Madrid. Numugwi ukomeye cyane ufite amateka cyane, wanditse amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru, ukaba uri mu gice cya nyuma cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Uburaya, aho uzohura ku itariki imwe kwa gatandatu n'umugwi Borussia Dortmund wo mu gihugu cy'Ubudagi. Hari umwe mu muraba baduteye akamo yavuze ko kubagiyeyo uwo mugwi bishobora gushika ukagira amahirwe ugatsinda iki gikombe, ko atari ibintu bigaruka kenshi. Yamara dufate abavuga ko agiye mu mugwi Real Madrid, ndibaza ko azosinya amasezerano y'imyaka itari mike nk'itanu tuvuge, muri iyo myaka itanu murabona ko azoshobora gushika kuri iyo migamba rondera cyane cyane iyo Ballon d'Or, nicyo gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Uburaya.
Ya byoshoboka cyane, nibaza yuko ari nacyo gitumye ava muri Paris Saint-Germain, kuko si iyo Champions League gusa kuko na Ballon d'Or arayikeneye, kandi nibaza yuko bishoboka cyane na burya hagiye kuba ihiganwa rya Buraya rya Euro. Uwo mukinnyi Kylian Mbappe ari mu bakinnyi batumwe ko mu guseruka igihugu w'Ubufaransa, umeze neza ushobora gushika kurebera ugashobora no gutwara icyo gikombe cya Buraya, hanyuma hagaca hiyongera ko rero n'ingene uwo mukinnyi azoba ariko aritwara muri uwo mugwi wa Real Madrid bishitse akawujyamo, kuko gushika uno munsi naho bivugwa cyane nta kigaragaza yuko byanga bikunze Kylian Mbappe ashobora kuja muri Real Madrid. Iyo rero nibaze gukora amahirwe adasanzwe yoshobora guha uwo mukinnyi gutahukana iyo Ballon d'Or, nayo nyine ataratahukana naho amaze kuyibona imbere yiwe ariko bikarangira ihawe uyundi. Hanyuma kandi tunabibutsa yuko mu myaka ibiri iri imbere harategekanijwe ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose, iryo naryo murazi yuko riha amahirwe menshi cyane umukinnyi aba atwaye icyo gikombe cy'iryo higanwa ry'isi yose, cyangwa yaba ashikanye umugwi wiwe kure cyane hashoboka muri iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose. Mu gihe rero yoba ariko yitwara neza no mu mugwi mushasha cyangwa muri Real Madrid nk'uko yarasanzwe abikora muri Paris Saint-Germain, nibaza yuko atacobuza yuko Kylian Mbappe atwara uwo mupira w'inzahabu abuze ariyo Ballon d'Or, kuko biramaze kugaragara yuko n'ibyo izina ry'umukinyi ni izina ry'umukinyi rituma rero ahabwa iyo Ballon d'Or kuko ni kenshi tumaze ze kubibona iruhande y'ibyo bikombe ugasanga umukinyi kwera kuvugwa cyane usanga n'abagira aho batora hari amahirwe menshi baha uwo mukinyi bivanye na niveau yiwe cyangwa aho abageze muri ku isi mu kuvugwa cyane mu mugi.
Murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone Bahati Sanchez Junior ari ku murongo. Bahati uratwumva? Bahati uduhamaga urihe Bahati?
Nerere mu karere ka Rundu murenge wa Rusiga.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda mu majyaruguru.
Ufise ikibazo baza umutumire ikimvira ushikiriza ushikirize?
Yego. Ikibazo ndabaza umutumire.
Yego.
Amakuru numvise ko Kylian Mbappé naramuka ageze muri Paris Saint-Germain ko umukinnyi Rodrigo azahita asohokamo akajya muri Arsenal, nagira ngo mbaze umutumire koko niba ibyo bintu barabyumvishijeho kuko nayibonye ku mbuga ngurukanabumenyi. Nibyo namubazaga niba naramuka ageze muri Paris Saint-Germain ko Rodrigo azahita agenda akajya mu Bwongereza muri Arsenal.
Ndabashimiye.
Ndabashimiye.
Steve Derrick mwishura kuri ico kibazo Bahati abuza ko niyo Mbappe byashika akaba agiye mu mugwi Real Madrid nkuko abantu benshi baziteze ko umukinyi azo ingaruka zizo kwibonekeza ko ari Rodrigo akaba baza nimba ngo amakuru yabonye ku mbuga ngo kanamumenye ko Rodrigo ashobora kuzoca hava ngo akaja mu mugwi Arsenal ko ibyo bavyumvise.
Yahara namakuru yandikwa kuko amakuru biremewe yuko nibihuha canke biba biriko biravugwa canke natwe tukabifatira ko tukabivuga nyaco gituma n'ubu tuguma tuvuga Real Madrid mu gi attaque no kiri officiel ari Kylian Mbappé canke umugwa Real Madrid uratangaza ice cyo uko mukibitegwe kumwakira canke bazomugura uko kandi hari naye makuru amurungika muri FC Barcelona aya murungika muri Manchester United ingero nibaza yuko nibyo biriko biravugwa cyane kuko ugerageje dukurikira amakuru y'inkino buri munsi tubyukira mu binyamakuru bitandukanye byandika ni nk'ubu ushobora gusanga muri Real Madrid biravugwa yuko akaramukaje Kylian Mbappé ashitse muri Real Madrid uyu mukinyi rurangiranwa w'umwongereza Jude Bellingham nawe ashobora gucamba kuko uravye ingene bakina kumwe bakina hafi bimwe ibyo rero ugasanga nibiriko biravugwa cyane gusa n'uwe Rodrigo rero byoshoboka kandi baza yuko haje uwundi mukinyi w'umusatirizi Rodrigo yarasanzwe ari mu bakinyi basubirira abandi nibaza yuko amahirwe yo kubanza tumubona akina canke yigaragaza yoca agabanuka cyane ariko ibyo byose usanga ari bicandikwa ninaco gituma gushika n'ubu tudashobora kwemeza ijana ku ijana yuko Kylian Mbappé adoja muri Real Madrid kuko nta kintu na kimwe kibigaragaza kiravugwa kuko nawe nyine yarabyitangarije icyese aravuga yuko kazoza kiwe azokavuga mu hagati na hagati mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'inkino za Buraya bagiye kwitaba ibyo rero nibaza yuko twoba turabangiriye gatoyi naho rero ibinyamakuru bimwe ari byizegwa bironka amakuru meza menshi kandi yizewe nabyo bimwe na bimwe usanga biriko biremeza yuko Kylian Mbappé azoja muri Real Madrid ariko rero nibaza yuko twoba turarindiriye ntitwemeza ayo makuru yuko Kylian Mbappé azoja muri Real Madrid kuko tutogira ko twemeza yuko abakimwe nabo nka Rodrigo canke abandi bazohava baca bava muri uwo mugwi wa Real Madrid kubera igugwa ry'uwo mukinyi Kylian Mbappé.
Urakoze Gakwavu igisagara aratwakuye uraskumva?
Ndabumva cyane ijwi ry'Amerika.
Uduteye akamuri he?
Gakwavu igisagara mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza icyumviro?
Ikibazo nagiye ngo mbaze umutumirwa ese natubwire impamvu nyamukuru itumye Mbappé ava muri iriya kipe ikindi yadusobanurire ese haburaga igihe kingana iki kugira ngo amasezerano yiwe n'iriya kipe arangire haburaga igihe kingana iki?
Ndabashimiye.
Murakoze cyane namwe by'Amerika.
Murakoze mu mwishure Derek.
Ya nibaze uko ikintu cya mbere twanakibuze mu kiganiro nka cyose nuko amasezerano yiwe arangirana nino season n'umwaka w'inkino aho rero henshi usanga ari kerekezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu aho amasezerano y'umukinyi abarangiye hagacatangura idirisha ryigura n'igurishwa ry'abakinyi ibyo rero nicyo bita mercato d'été ibyo rero nibaza yuko ari cyo gitumye agenda tiyashinye kongereza amasezerano muri umugwi wa Paris Saint-Germain yaramazemo imyaka nibaza yuko gira kuri 6 ibyo rero nibaza yuko umukinyi wari we wese nuko kiretse yuko na Paris Saint-Germain kumbure yari yagerageje kushaka kumugumya ariko mu nyuma nabo barabivamwo baravuga ati reka gende nta kundi
murakoze dufise kandi Nduwimana Innocent uratwumva
ko ndabumva
uherereye he
mukigira cyabo cyo mu kanyoshe
ubaze ikibazo cyangwa ushikize cyimviro
yakome noe twarumvise yuko yashikije ka video avuga ati uyu mwaka wiwe Kylian Mbappe ni wa nyuma bitangaza makuru bimwe bivuga yuko azoja muri Real Madrid ibindi nabyo bigatangaza ngo azoja muri FC Barcelona ego none niyihe nyishu nziza cyane n'uwuhe mugwe agiye kujamo hama numvise yuko ngo kamashampiyona bifuza kuyoza arakina mo hanze igihugu none yoza arakinira hanze y'igihugu hehe nagira boza barakinira nk'iwabo nk'umugwe bagatangura nk'iwabo hama nk'umugwe wo gusubiza nk'uwo bahuye mu kindi gihugu cy'iwabo icyo nicyo nyinshi n'icyiyumviro narifite bashaka mudusobanurire kubimenyesha amakuru bimwe bimwe byose byandika ngo bimwe ngo tuje muri FC Barcelona wikendi muri Real Madrid baduhe umuco mu itimu agiye kujyamo umugabo wene ntiyahishutse itimu agiye kujyamo nicyo cyiyumviro n'ikibazo narifite
murakoze
yego
yari Nduwimana Innocent mwo mwishura Steve
sinumvise neza ikibazo ciwe ca mbere
ikibazo ca mbere yavuze ngo
yuko gushika no munsi ibyo turiko turavuga naco gituba tudashobora kwemeza aya makuru ariko rero amahigwe menshi nuko Kylian Mbappe avugwa cyane muri Real Madrid mbere biranavugwa yuko n'ibinyamakuru bitandukanye byaba ibyo mu Faransa cyangwa muri Espagne yuko atarenze itariki 12 ukwezi kuza kwa gatandatu bishobora gutangazwa icyese ku mugaragaro uko uwo mukinyi yashitse muri Real Madrid ariko rero gushika uno munsi kandi mbanziriza amasezerano irakogwa naho hari binyamakuru byigeze kubivuga yuko bashobora kuba baremeranije yuko azoja muri Real Madrid ariko gushika uno munsi n'abarongoye Real Madrid barabeshuje nkuko na Kylian Mbappe na wenyine amaze gutangaza icyese yuko atazoguma muri Paris Saint-Germain ariko atigeze atomora ngo avuge iyari kubw'ibyo rero barashobora kumurungika muri Barcelona muri Manchester United muri Arsenal cyangwa muri Manchester City ibyo byose rero ni binyamakuru ariko rero hari gihe kumbure mu kirundi ho bavuga yuko rimwe na rimwe urukurukuru ariyo nkuru naho benshi bari kubaca bafata yuko uwo mukinyi azoja muri Real Madrid twoba turabangira rero kugira twemeze iyo nkuru ariko rero nuko amahigwe menshi arayo kubona Kylian Mbappe aja muri Real Madrid kuko nawe nyine mu myaka iheze n'imbere yuko amasezerano yiwe yegere za kurangira muri Paris Saint-Germain yaravuze yuko umugwi akunda cyane kandi yifuza gukinira ari Real Madrid.
Ndabashimiye Radio Ijwi d'America i Washington DC. Hari kindi kibazo yabajije ngo kuri kija kindi cyumviro ishira hamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ariko cyiyumvira kuvyerekeye inkino z'amashampiyona y'Uburaya zoshobora gukinirwa hanze y'akarere k'Uburaya. Cyo kibazo kikaba kidashigikiwe na bose nayo mashampiyona koma akomeye y'Uburaya yari karabaza ico cyumviro ingene mukibona
ya ico rero ni cyo nyine cyari cyancitse kuko nzi uko kijyanye na Kylian Mbappe na transfer yiwe ariko rero twamenyesha yuko ibyo turi mu bari ko bakurikiranye hafi ku munsi kuva ku munsi wa kabiri Congress ya mujyi mupira amaguru ku isi FIFA yasozerewe uyu munsi i Bangkok mu gihugu cya Thailand ibyo byavugishije benshi cyane ariko rero nibaza yuko bisa n'ibyemejwe kandi bigiye kuza biraba kiretse yuko hari bihugu bimwe bimwe biterekwa iyo ngingo yuko ibihugu byohabwa uburenganzira bw'uko inkino z'imigwi yabo baza barajya kuzikinira hakujya mu bindi ibihugu ariko rero nibaza yuko kubakurikirana amahiganwa atandukanye harimo za Super Coupe za Espagne cyangwa n'amahiganwa mwamwe ya Super Coupe yo y'imigwi yo muri Afrika biramaze kugaragara yuko bashima kujya gukinira mu bihugu by'Abarabu na cancane mu gihugu cya Qatar cyangwa muri Arabia Saudite ibyo byose rero ugasanga birafite aho bihuriye n'iyo terambere kumburi ririko riravugwa hirya no hino ku isi ariko iryo terambere ugasanga rifatiye ku nyungu na cancane inyungu z'amafaranga aho rero biriya bihugu by'Abarabu usanga bifite amafaranga menshi cyane bigashobora gufata urukino rwo ari rwo rwose bakarujyana mu gihugu iwabo ibyo rero ugasanga barafasha cyane n'ishyamu ry'umupira amaguru ku isi FIFA ugasanga naryo nuko nyine bijyana n'ibihe bijyana n'iryo terambere rijyana n'iryo urundegwa ry'amafaranga aho yoba aciye hose akacyo yica ugasanga naho rero bariko barembera yuko ingingo mwe nizo zifatwa z'uko ingingo zimwe zimwe z'amahiganwa amwamwe zoza zirabera mu bindi bihugu
kubera iki ari ishyirahamwe FIFA ariko rija mu byerekeye ibi by'ama club aho kuba ishyirahamwe UEFA biravuga ko nk'ibi ari amasezerano yabaye hagati ya FIFA ni ishyirahamwe rijejwe guteza imbere umupira w'amaguru muri Amerika Relevant Sports kuba ishyirahamwe UEFA atari ryo ririko rifata iya mbere mu bibazo biraba ama club buraya mubibona gute
ya icyo ni kibazo kidasanzwe na cyane cyane ishyamo ry'umupira w'amaguru bisi ne FIFA ridahuriza ko na buhoro buhoro n'ishamo ry'umupira w'amaguru iburaya ariyo UEFA na cyane cyane ibihugu bimwe bimwe byo usanga bivuga rikijyana muri ibyo by'umupira w'amaguru ugasanga n'ibihugu bifatira cyane kubijyanye n'umutome byo bita transparence ugasanga rero naho usanga hari ibihugu biterekwa na gatoyi izo ngingo z'ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kuko biranatangaje ibyo biravuzwe ubu unya ariko mwibuke yuko hari n'ihiganwa rya super league ya migwi ikomakomeye y'Iburaya murazi yuko imwe yari yagumutse murazi yuko yashitse FIFA ugasanga iri kwishigikira iyo ngingo mu gihe ibihugu bya Buraya n'ishami ry'umupira w'amaguru ahiburaya UEFA ritabyerekwa ibyo rero nibaza yuko ariko byahavuye bitangaza batari bake kuko muri Afrika ryahiganwa ryaswe Iburaya muri Afrika ryahavuye rikunda riranatangura ihiganwa rya Africa Football League ibyo rero nibaza yuko ari ikintu giteye amakenga batari bake ingene ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ririko ririvanga n'ingene y'amahiganwa na cyane cyane ahuza imigwi atunganywa n'amashyirahamwe yo ku migabane itandukanye ibyo rero nibaza yuko ari ikintu kibi cyane kandi nibaza yuko gishobora kuzogira ingaruka mbi cyane ku ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA na cyane cyane kuri uyu arongoye FIFA Gianni Infantino ino muri kino gihe muri ino myaka itatu iheze biboneka cyane yuko acuditse cyane na biriya bihugu bya rutura by'Abarabu usanga bifite amafaranga menshi cyane ugasanga nta n'icyo bitokora kugira icyo bifuza gishike kizi imbere
yuko tuza kurangiza nagomba nze kuri ingingo yasohotse uno munsi yo guha uburenganzira igihugu cya Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni cyo mu mwaka w'2027 bwa byabaye uno munsi byabereye muri iryo koraniro ry'ishyirahamwe FIFA i Bangkok uno munsi ku wa gatanu mwakiye gute iyo ngingo yo guha uburenganzira Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni mu mwaka w'2027
Ya murakoze cyane kuri ico kibazo kuko habaye ibintu bidasanzwe nkuko twababwiye twari mu bari ko bakurikirana hafi iryo koraniro rya Kongere ya FIFA iri kwibera yasozerewe hari ya Bangkok muri Thailand ni Kongere yatanguye mu masaha ya saa 9 y'ijoro aho se twari maso twakurikiranye kibiri raho iyo Kongere ya FIFA nibaza yuko igihugu cha Brazil cyaje kwemezwa rero nk'iki kuzokwakira ihiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'abagore n'abakobwa cy'umwaka w'2027 ku mugaragaro hari masaha ya saa moya y'igitondo masaha yo mu Burundi mu Rwanda no ngaha i Buraya twariko turabikurikirana tubibutsa rero yuko Brazil yariko ihiganwa n'ibihugu bitatu byagiye hamwe ivyo nabyo ni bihugu by'Ububiligi Ubuholande n'igihugu c'Ubudagi byari byagiye hamwe kugira bisabe gutunganya neza gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ariko rero ne Brazil niyo yatahukanye ayo mahigwe hanyuma ikintu gishimishije cyane nuko babanje kwerekana raporo y'ingene ibyo bihugu byasabye ubwo burenganzira ingene byagendewe ingene byakurikiranwe barerekana ibintu byiza cyane na cyane bifatiye ku muco kuri transparency byo rero nibaza yuko ku nshuro ya mbere mateka y'isha mu mupira w'amaguru ku isi FIFA n'ijya mbere abagize inama ya bose basabwe gutora kugira batore igihugu kizokwakira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ibyo ntibyari bwigere biba kuko bahora bagira ijya komite nyobozi y'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yahora igena igihugu cyakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ariko uyu munsi rero twamenyesha yuko Brazil niyo yahavuye itorwa rero irushije amahigwe ibihugu bitatu byari byagiye hamwe kugira bitunganye izo nkino z'igikombe cy'isi yose ni ingingo yashimishije abatari bake uhereye muri iyo Kongere abatari bake ari abanyabrazil cyangwa abava muri kiriya gice cya Amerika y'amajepfo na bamwe mu banyafurika wabona yuko bashimikijwe cyane n'itorwa y'icyo gihugu cya Brazil bigina batamba umwayishi ikongere yakwihagarara umwanya utari muto barabanza baratamba ni ingingo nziza cyane kandi nibaza yuko Brazil yerekanye ibintu byiza cyane bakoze bitegurira kwakira neza izo nkino z'igikombe cy'isi yose
wowe bikurikiraniye hafi nikihe cyahaye ayo mahigwe Brazil yarushije iki ibyo bihugu bikomaka ku mezi buraya mwavuze byasavye Ubudagi Ububiligi n'Ubuholandi
nibaza yuko ikintu cya mbere kuko sinanyamumbabarire biri muri ordinateri kuko nabikurikirana na byandika nibaza yuko Brazil ni igihugu kimwe hanyuma ni igihugu gifite ibibuga byiza biri ku rwego rushimishije kuri standard y'ibibuga ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryipfuza hanyuma ikindi nacyo ni uko Brazil igikombe cy'isi yose batunganije cy'abagabo bari berekanye yuko bagitunganije neza hanyuma ikindi nacyo ni uko ari kimwe mu bihugu bishyigikira kandi bishyira imbere iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore kuko iyo umupira w'amaguru w'abakobwa uhera mu ibarabara uhera mu mashure berekanye dokumentaire y'ibyo bakora na cyane cyane barerekana umukinnyi yabaye rurangiranwa Marta imipira y'inzahabu igera kuri itandatu ibyo byose rero bikerekana yuko Brazil yari ikwiye yuko muri ubu nayihabwa amahirwe yo gushimirwa ibijyanye kubera iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kandi tubamenyesha ko ari naryo rya mbere mateka y'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kizo bagitunganijwe n'igihugu cyo ku mugabane wa Amerika y'amajyepfo ariko icya mbere ni ingene bashyigikira iterambere ry'umupira w'amaguru mu bakobwa n'ibibuga na cyane cyane no kuba bafise uburambe bw'ingene batunganya amahiganwa mpuzamakungu n'ingene bakira ingenzi zijya muri icyo gihugu
mu misegunda mikeyi birerekana rero ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni n'abige muri kuratera imbere kubona ibihugu bikomakomeye nk'ibi biriko birahiganirwa kwakira icyo gikombe mu mwanya muto cyane misegunda mikeyi
ya nibaze yuko umupira w'amaguru mu mwaka uheze twari mu gihugu cya Australia na Nouvelle Zelande haheruka kubera inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka nibaze yuko ibitigiri statistike zo ku mpande zose haba mu kibuga haba mu bakurikiranye izo nkino byerekanye yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore iriko riragaragara mu bihugu na cyane cyane bikomakomeye kiretse yuko muri Afurika ho biboneka yuko tukiri inyuma gatoye naho nyine nibaze yuko hageze yuko bikangura bakagendana n'iterambere ibindi bihugu bigeze ko muri mu bakobwa n'abagore
murakoze yari Steve Murantunga ya Steve Derrick ndizeye akurikiranye hafi vyereke nkino na cyane cyane umupira maguru ari mu gihugu cyo Busweda twako turavuga ku ngingo ya Kylian Mbappe umukinyi kirangirano mu France agiye kuva mu mugwi Paris Saint-Germain ataratangaza neza aho zokwerekereza mbwa babitegereza ibintu n'ibindi bakabavuga ko azoja mu mugwi Real Madrid wo muri Espagne twako turavuga no ku ngingo yafashwe no munsi kwa gatanyu guha igikombe cy'isi yose cy'umupira maguru ku rwego rw'abafasa n'abakenyezi nabigeme muri Brazil. Shibire rero umutumire shibire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bagashikiza ibyimvu kabaza n'ibibazo ku bwijwi ya America ndabashimiye mwese ndabatumira kubandanya mudukurikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya America mukurindira mwese mugira ibihe byiza.